VOA. Teza amatwi ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika irabandanya ibiganiro byayo by'uyu munsi, ibiganiro bishimikiye cyane cyane ku Burundi. Muri kumwe naho zindi munezero, kaze mu biganiro byacu.
Hariho byinshi bagiye batubwira, bakatubwira ko tudahuriye ko. Ariko twagiye gusanga uwaje kubitubwira abafite ikindi kintu ashaka kugerako, twebwe tutazi, twakatubwira inzira yo gucako kugira ngo tumufashe kugira ashike ku cyo ashaka.
Uyu ni umwe mu rwaruka rwahuriye mu ntara ya Muyinga mu Burundi, ruravuga uko ruhara rwifuza kugira mu biganiro byahuza Abarundi. Iyi nkuru cyo kimwe n'iyindi ku ntumwa z'ubumwe bwa Afrika zashitse mu Burundi, turazibamenyesha mu kanya gato mu biganiro byacu. Murabe hafi ku maradiyo yanyu. Intumwa z'ubumwe bwa Afrika mu kanama kajejwe amahoro n'umutekano ziheje gushika mu Burundi. Umumenyeshamakuru Christophe Nkurunziza yari ku kibuga cy'indege aho zashika, yaganiriye na mugenzi wacu Etienne Karekezi.
Nguye ku kibuga cy'indege i Bujumbura aho twasanze izo ntumwa zimaze gushika. Zo zivuga ko amakuru adushikira bavuga yuko baje kuraba ingene mu Burundi umutekano wifashe, ingene ibintu bya politiki byifashe, ingene ibintu byo kugenga by'amakuru iz'ikinyamakuru byifashe, kugira ngo nabo bazoshyikirize raporo hariya muri Union Africaine.
Christophe, izo ntumwa z'umuryango w'Afrika zirateganya kubonana n'abahe bantu mu Burundi?
Hariyo abategetsi benshi bavuze ko bateza kubonana, hariyo na ministre wa relations exterieure n'abandi bategetsi bajeje umutekano kugira ngo ubonyene birabire ingene byifashe ngahi Bujumbura, basubire kandi babonane n'abategetsi mu bya politiki kugira ngo barabe ingene ibintu ingene ko biragenda byerekeye yavuga imishyikirano n'abantu bari hanze, n'imishyikirano n'abantu bari hagati mu gihugu, kugira ngo bahe ingene bimeze, ingene byifashe uno munsi.
Izi ntumwa z'umuryango wa Afrika zije mu Burundi nyuma y'uko hari ntumwa z'umuryango w'abibumbye zavuye mu Burundi mu cyumweru gishize. Ubutumwa bwabo cyangwa se ikibagenza kiratandukanye cyangwa bimeze bite?
Je nibaza ko byose ari kuraba ingene Burundi, igihugu cy'u Burundi cyumva muri izi ngorane kimazemo iminsi. Bajya bararabye ingene umutekano wifashe, ingene abamenyesha makuru bakora, ingene sosiyete sivili ikora, ariko baravuze yuko hariho akarusho. Ariko uno munsi ntibaragira ahantu bavuga ko umutekano ari wose mu Burundi, aho bavuga ko hariho abantu bamwe bamwe bapotezwa, bakicwa, bakabura.
Arakoze mugenzi wacu Etienne Karekezi yaganira na Christophe Nkurunziza, umumenyeshamakuru asanzwe akorera mu Burundi. Mugo ugwaruka ubwo mu gisagara cha Bujumbura n'ubwo mu ntara ya Muyinga barahuye baganira ku nyifato bogira mu gihe hari ibibazo bya politike n'umutekano. Ni nkuru ya mugenzi wacu Jean Bosco Ndarurinze.
Ugwaruka 38 30 ruturuka mu makarati yatandukanye y'igisagara cha Bujumbura na 8 baturuka mu ntara ya Muyinga niyo bahuriye mu biyago vyingene umwumvikano muke wocibwa hagati y'ugwaruka rudahuje ivyumviro vya politike. Bahujwe n'ishirahamwe ntabariza rihurikiyemo cyane cyane abahora ari imfungwa za politike. Ubwo gwaruka ruri mu migambwe itandukanye, abaturuka imuyinga canke ibujumbura barahuriza ku kintu kimwe kandi kibahanze, kuba ibikoresho vy'abanyepolitike barondera inyungu zabo.
Hariho byinshi bagiye batubwira, bakatubwira ko tudahuriye ko. Ariko twagiye gusanga uwaje kubitubwira abafite ikindi kintu ashaka kugerako, twebwe tutazi, twakatubwira inzira yo gucako kugira ngo tumufashe kugira ashike ku cyo ashaka. Nko mu migambwe hariho bimwe mwatubwira ngo wewe uri nk'umusende DFDD ngo ntukwiye kuvugana n'umuyiprona, umuMSD gucyo, ariko mukibagira yuko mwese muri Abarundi.
Nk'akaro hariho nk'urwaruka tuvuga yuko wegamiye umugambo uri ku butegetsi n'urundi ruri muri opposition vuga ati twe tuyoboka ivyimviro by'abanye. Rero muri ico gihe nk'ubonye umaze kuba dufata par exemple wewe wumva utayo uyoboka umugambo uri ku butegetsi kumva yuko abari muri opposition bakavuga yuko moja muri manifestation twe twabyita buko nyene
ubwo gwaruka ruvuga ko abanye politique barufatira mu bukene barimo ruratanga n'intumbero y'ingene hoba umwumvikano mwiza hagati y'ugwaruka ruri mu migambwe itandukanye
hakaba ibiganiro atawe bikumiriye hagati y'abatavuga rumwe hagati y'ubutegetsi ubwa mbere hama nabo batavuga rumwe bakavugana ukuri abantu uko iyo abantu bavugana ukuri abantu bararuhuka mu mitima bikabasohokamwo hama kabona yuko kandi nuwarenganijwe akumva yuko yumvirijwe
turakeneye kumenya ukuri kuko twe tuza dukurikira abanye politike bayivugira hariya twe natwe twatwibereye hariya rero ivyo bavuze sirtu cyane cyane ubukene bima buri mu bintu bituma ivyo bintu byarabaye cyane kuko twaza dukurikira ugasanga nk'ubunye nta kintu umuntu mujene yirwa yicaye ngaho tugakenera yuko zahara ibintu vrema byihuriro bakatubwira ukuri kuko ubunye vrema nta kure abajene afise vrema muri umwanya
ibitegire bitangwa n'inzego z'umutekano n'amashyira hamwe aharanira agate ya muntu birerekana ko ugwaruka ari go rwa mu ndyane za politike cyane kuri iyo mvo ugwahuriye imuyinga rusaba ko nyabuna gose rukigwa bikwiye mu biganiro bigiye guhuza abarundi
turakeneye vema ibiganiro by'ukuri biri hagati y'abanye politike n'abajene bagaserukirwa gwego rukuye vema je nk'ubunye no vuga yuko abajene gituma no vuga ati yuko ari bo bose rukibo n'abanyene bose rukigwa iyi crise keshi ihitana cyane cyane abantu b'abajene bihitana abantu b'abajene kuko tugiye kuraba nko mu busho tugiye kuraba bikini biki byagiye biraba byagiye bikora kugwaruka gusa
twebwe twari mu bibazo cyane ntiduhabwa agaciro nk'akaroro nko mu biganiro biko biraba ugwaruka niyo hatumiwe usanga hatumiwe umwe mu gihe hatumiwe abanye politike batagira uko bangana abo rero babagiye kwiro n'inyungu ziwabo ntibagaruka ngo bamenye gwagwaruka natwe
nk'ubu turashimira irishira hamwe rya duhamagaye muri formation kuko twarahamenye ibintu bitandukanye iyo babahamagara no mu biganiro ugwaruka tuba tugenda twungutse ibintu byinshi cyane
inyigisho zatanzwe zihagaze ahanini kukubana neza hagati y'ugwaruka umukuru w'ishyira hamwe ntabariza Jean Marie Nshimirimana avuga ko guhuza ugo gwaruka vyabaye mu ntumbero yo kubogorera Uburundi bwejo
twebwe muri ntabariza twakoranije aba bajene kugira tubasigurire yuko twibwe habaye abanyapolitike mu gihe giheze kuva mu 1993 gushika muri 2006 aho twebwe twarepfunzwe tuzira abanyapolitike bamwe bamwe bari bahenze ubwa mbere muravyibuka abasanze sheke abasanze fed harabajedebo muri cyo gihe natwebwe mwubona twakoranije abo bajene twarimwo murumva ko twace tuba victime y'abantu bamwe bamwe baduhenze murabona ivyakurikiye bamwe bamwe bahagaze Kigali baravuga ati ni muhagarare neza ariko ntibaza kuvuga ibyo duhagararamo niyo mvo rero twahamagaye aba bajene kugira inyigisho bazokura muri uruganda bace basubira ibujumbura basasagaze amahoro n'umutekano
inyigisho zatanzwe zari zihagaze kandi kwigisha ugwaruka kubana neza naho rutobaruhuje ivyimviro vya politike abatanze izo nyigisho bavuga ko bagitangura batari bazi ko bashobora gushika ku gikorwa gikomeye nk'ico bashitseko ni mu gihe abazitavye bemeza ko zitabasize uko zabasanze uburongoye ishyirahamwe ntabariza amenyesha ko amahwaniro nk'ayo yo guhanahana ivyimviro hagati y'ugwaruka agiye kuzobandaniriza no mu zindi ntara z'u Burundi ni mu ntumbero nk'uko abandanya abimenyesha byo kukwiza hose icuka ciza mu gwaruka ruri mu migambwe itandukanye imuyinga Jean Bosco Ndarurinze ijwi rya Amerika
arakoze Jean Bosco Ndarurinze murabandanya kumviriza ijwi rya Amerika i Washington DC umunywanyi w'umugambwe FNL na urongoye ku rwego rw'intara ya Rumonge nta wuzirengero giwe kuva mu ijoro ryo kuri uyu wa mbere ni nkuru y'umumenyesha makuru w'ijwi rya Amerika Evariste Nzikobanyanka aho muri Bujumbura rirara
Iyo nama y'Episkopi Katolika ishikiriza ko igihe cy'amatora ya 2015 abarundi bari biteze kw'ico gihe cyari kubera karyo keza ko gusubira kurimbura aho igihugu cyari kigeze n'ivyo gikeneye n'imigambi myiza yofasha kugira Uburundi busubire gutera intambwe iboneka muri demokarasi no mu iterambere iyo nama ishikiriza ko ivyo bitabaye ahubwo abarundi bahavuye baje mu mpari atacu zunguye igihugu abantu baricwa ibintu bimwe bimwe birasenyurwa ibindi biribwa bamwe mu barundi barahunga igihugu n'ubutunzi bw'igihugu buratituka abo b'Episkopi Katolika y'i Burundi bashikiriza ko naho ibintu biruko bashimishwa no kubona bene Burundi batera bigishwa n'iby'igihugu gicamwo bakahigira kwihangana gutyo bakirinda gusubira gucanamwo bafatiye kumoko intara n'ibindi naho abagerageza kumenera muri iyo nzira batabuze inama y'abepiskopi katolika ishikiriza ko kwemera ko inzira y'ibiganiro ariyo nzira yonyene ishobora kubaka kazoza k'igihugu abepiskopi bifuza ko iyo nzira yotera ijimbere kandi abarundi bakayitumbera atanumwe akumiriwe haba mu barundi bari mu gihugu canke mu barundi bari hanze naho iyo nama y'abepiskopi katolika hari ibyishima hari ibindi inegura kandi biteye agahinda bisaba abarundi kwikebuka muri iryo tangazo bavuga ko kuva impari z'amatora zitanguye hari abantu bagiye baranyuruzwa umwumwe bamwe gatogwa ari biziga abandi bakagenda amazima yongo hari n'abahohotewe mu buzima bwabo nkuko iryo tangazo ribivuga bakaborezwa igufa abandi bagafatwa abiwabo ntibamenye iyo bafungiwe kandi ntibaheze ngo bashikanwe imbere y'ubucamanza mu bihe bitegekanijwe n'amategeko abepiskopi bagaruka ku magrenade yatewe mu bibanza bitandukanye bikoraniramwo abantu benshi inganda zigatikira intwazangabo mu gipolisi no mu gisirikare zaba iziri ku kivi n'izakukurutse zagandaguwe bene umurango babona kakaba akamizwe n'ingoma inama y'abepiskopi katolika isaba abarundi kwikebuka iyo nama ishikiriza ko impari za politike zamyeho kandi ko zisanzwe ariko ko zitumye induru zivuga abantu bakicwa abandi bagahunga hakavuka imigwi yemeri cese ko yafashe inzira y'ibigwanisho biya bikenewe ko abantu basubira kwicara hamwe kugira abatorere hamwe inzira y'ukubaka kazoza iyo nama y'abepiskopi katolika isaba abarongoye leta n'inzego zikomoka ko gukora uko bashoboye kose kugira ubuzima bw'abarundi n'ababubamwo bose bubahirizwe batunganirwe bashikira iterambere ry'ukuri indongozi z'igihugu zisabwa kwitwararika ko ubwicanyi n'ayandi mabi bihagarara muri iryo tangazo abepiskopi katolika bagaruka ku masezerano y'amahoro y'Arusha bavuga ko yabaye ishingiro ryiza ryafashije igihugu kogorora no kumvikana kwibwirizwa shingiro abarundi mu budasa bwabo bakabana bubahana abo bihebeye imana ba kereziya gatolika basaba kutadohoka ku mutima waranze ayo masezerano ingendo yo gutorera umuti ibibazo hadakoreshejwe ingimba ibariyo iranga indongozi z'u Burundi abarundi basubire begerane ibujumbura Evariste Nzikobanyanka ijwi rya Amerika
Ijwi rya Amerika muna dutongerere mwumvise yuko Evariste Nzikobanyanka reka tubwira ku nkuru y'abasenyeri bavuga ku masezerano ari kabera iya Arusha
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika
Kera bavugaga ko umugore wambaye ipantaro akurira inzu ari inkunguzi ariko ubu ngubu turira amazu
kingira ngo urya mundi tutahora tuvuga rumwe baratuka ko turi muri leta yahora dutuka ko turi mu kwaha kwa leta ubu nabo akaba ari mu mugongo urumva uri mu kwaha ari uri mu mugongo bumye ku muntu umwe bategerezwa konga ibere rimwe
ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika
kuri telefone kandi dufite Eugenie uraho neza
ndakumva
nuko hari ikibazo ufitiye umunyamategeko
nashaka
yego
ndakamundo uri kuri 2020
hano turi kuri radio ijwi rya Amerika turi gukora ibiganiro ntabwo dushobora gutanga amafaranga ntabwo ari cyo dushinzwe kwijwi rya Amerika
icyo nsaba nuko byibuze mwavuganira abagabo kuko abagabo nimutabavuganira bamwe muzajya mubasanga mu buriri barahezemo bazira imihini y'abagore
ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru nawe turagutumiye ntuziheze uraritswe buri munsi saa 10
murabandanya kumviriza iradio ijwi rya Amerika i Washington DC ibiganiro byacu birabandanya
beguri mu maki kudakoma
yo imisi yose nkaya mango sinkakaza ariko ndumviriza ntorere kazoza
umviriza ntorere kazoza
erega mwarasizwe ntorere kazoza
Ntorere kazoza ni kiganiro gica hijya no hino ibibazo bijanye n'amatora mu Burundi.
Eka ni nyifato ibere imbere y'amatora, mu matora n'inyuma y'amatora.
Mugitegurirwa na studio Ijambo.
Ntorere kazoza.
Ntorere kazoza.
Jerome Niyonzima nongere ndabaramutse ndabahanikaze mu kiganiro Ntorere Kazoza ikiyago cha politike mwikundira. Mu kiyago cha politike Ntorere Kazoza uno munsi ni gice cya mbere cy'urukurikirane rw'ibiganiro twahariye akamaro ko kwibuka abahitanywe n'amagume Uburundi bwagiye buracamwo, tukananabira hamwe na cyane cyane ukwibuka kufasha mu kunywanisha Abarundi. Iki gice cya mbere rero kikaba kija gushimikira ku buryo butandukanye bwo kwibuka abahitanywe n'amagume. Reka mijambo Jean Paul Nico Ndindiriye aganire n'abatumire babiri muri studio. Jean Paul Nico Ndindiriye, ijambo ni rwawe.
Wanyuri kagahugu kamata nubuki.
Abatumire ni babiri, Aloizi batungwa nayo arongoye ishirahamwe amepesi girubuntu rimwe mu ishirahamwe ririmwo ababuza babo kuva 72 no mu yani makuba igihugu cagiye kiracamo gushika nabo kuri kaminuza y'u Burundi. Tuzuba turi kumwe ku murongo ahari igitega mugabo turi kumwe muri kino kiganiro. Uwundi mutumire agira kabiri ni Tassien Sibomana, umuvugizi w'umugambwe w'abadasigana Ipona, akaba nawe ni ategereza kuba ari atabuze abiwe yabuze batari bake mu magumi igihugu cagiye kirabura. Turabahe mwiriwe Tassien.
Ndabahaye mwiriwe kandi naramukije n'abatwumviriza
kazi muri kino kiganiro.
Mwakoze kudutumira.
Aloise batungwa nayo nawe ni tuzuba turi kumwe ku murongo igitege kana mwese mwikomeza dutega amatwi ngira ngo mufisi cyo muterera muri kino kiganiro.
Kuva kera wanyuri kagahugu kamata nubuki. Mumahirwe mumagorwa.
Nabwiye yuko Aloise batungwa nayo ariwe aserukira imbere y'amategeko ishirahamwe amepesi girubuntu ririmwo bamwe mu babuza babo 72 n'inyuma mu makuba twagiye turacamo mu gihugu, harimo nawo banyeshure bo kuri kaminuza bagandaguwe kugenekezo rya 11 ruheshi mu 1995. Turabahaye mwiriwe Aloise.
Mwiriwe neza Jean Paul.
Namahoro.
Namahoro turashimye Imana.
Mhm. Bamwe rero bati none ivyo bintu sukuzura kaboze galoyizi mwebwe nko mu bahimbaza mu wibuka iyo minsi muvuga kwi
abana amasukuzura kaboze uko ntigize kabura kaboze ryashye ko biguma mu mutima erega nigishe bikiguma mu mutima w'umuntu. Urumva ntitwovuga ngo nokuzura kaboze kandi si nibisanzwe, ahubwo ni umugigwa kuko mu mico n'imigenzo y'Abarundi umuntu ntiyigera apfa, ndetse no mu bazungu bavuga ko umuntu atigera apfa. Ariho umuntu yitwa Biragodi yo kuyavuga ati le mort ne sont pas mort. Iyo ariko bavuga ngo nakasana naka ngo naka ngo yari ibyaye ngo ibiki n'ibiki, bijye nibyerekana ko abantu baguma bibuka abantu babuze batanshe. Rero iyo umuntu ahari ko yibuka umuntu wewe yabuze atishwe n'ubwo karago, aba afite intuntu ikomeye cyane ku mutima, aba akeneye ko yerekana agira akagira ababanye n'abagenzi n'abajyango bamufasha kwibuka uwo muntu kugira ngo nawe yumve ko aruhutse ku mutima icyo cya mbere. Hanyuma ababanye nabo babone ko uwo muntu yagandaguwe, kuko bamugandagura bamwita umumenja, bamwita inzoka, bamwita inywa amaraso. Muributse mu bihe biheze kumwakoreje avuga ngo ibipfurizo cyanke ngo ibipinga cyanke amazina menshi. Iyo wibuka rero uburi ushaka gusubiza agateka uwo muntu yagandaguwe yitwa igikoko, yagandaguwe yitwa ikindi kintu yata bamwatse ubuntu, uba ushaka kumusubiza ubwo buntu. Icyo ni icya kabiri. Icya gatatu nacyo hajya kwibuka.
Icya mbere mwatubwiye yuko ndavuga muciye mubwira ko mwishura ku kamaro, mbega kwibuka bifise akamaro nyabaki, mwotwibutse icya mbere mwari mugiye kuvuga ku bwanyu.
Icya mbere nuko abantu babivuga kugira ngo bumve baruhuke ku mutima,
kuruhuka mu mutima, kuruhuka mu mutima. Urumva kubabuza babo,
kubabuza babo igisebe bafite gihere. Icya kabiri nicyo navuze, gusubiza ubuntu abo bapfuye, kuko abo bapfuye bishwe bitwa inzoka, bishwe bitwa ibinywa amaraso, bishwe bitwa amazina mutabewe abamenja, ibipurizo, ibipinga n'ibindi bindi,
kugira ngo abavyumvise uko bumve yuko atariko byari bimeze.
mumbe ko ataiko byabimeze hishwe abantu no kuvuga basubije ubuntu abo bantu bapfuye hanyuma icya gatatu nacyo no kwerekana ukuri kuba byarabaye kugira ngo abari ko bararuka cyangwa n'abatabibonye nibaze basubire kuba muri uwo mutego kuko nta muntu afite uburenganzira bwo kwaka ubuzima uwundi muntu bidaciye mu butungane ubuhono mu butungane nta muntu bashaka ubuzima bumva rero ko no kubivuga abantu bumve ko abantu baba barabikoze baba ahubwo ari bo bamenya abo bishwe atari bo bamenya hanyuma abantu bavuge bati abo bantu no kuba umukenke no kuba hari ivomo gushikaho bemeye ko bakoze icyaha hanyuma bagasaba imbabazi iyo bishoboka kuko niba amasaha imbabazi
gusaba rero yuko icya kane no gusaba yuko ababikoze ahubwo ari bo bitwa bamenya muri make ari bo bashengezwa
bashengezwa hama bagakubitwa intahe mu gahanga nibashire kugayagaya mu bantu dukunze kuvuga tuti mu Burundi abantu intama ziguma gitemberana n'intambwe
tase si umana nakakabazo nyine duca tujamwo bamwe bati ko umugwi uyu canke uriya wibuka ababo birakenewe abandi bati no kuzura kabuzi
birakenewe huko no mu migenzo y'ikirundi iyo umuntu abuze wiwe aramuganda aramushingura ubwa mbere na mbere hanyuma abarira mbere bakarira gose hanyuma bakamugandarira bagaheza bakamugirira imigirwa yose nkuko imigenzo yo y'igihugu ibitegekanye ibyo rero ni ibintu bisanzwe mu buzima bwa minsi yose bw'abarundi n'abarundikazi mugabo rero iyo bibaye bihuriranye n'ibihe igihugu caciyemwo ubwicanyi bumwe bushobora kuba ari ubwihonyabwoko canke ibyaha bikorwa mu ntambara by'agahomera bunwa birafise intumbero byategeza gukorwamo kuko ntaba ari umuntu umwe yibuka uwiwe
ni kuri iki nyine nk'ubu turabona nk'ibi byo kuri kaminuza ugiye kuraba benshi bavuga bati babari abahutu tugiye kuraba ibyibuta babari bamwe mu batutsi babuza babo byo mu kibimba kivyuka ukabona umengo n'abahutu gusa ivyo
urabona
nkurikiza bishobora kugira
ingorane zirashobora kuhavuka mu gihe bigizwe n'abantu batoba bafise ubwirengere bukwiye bwo kuraba ibyabaye ingene twobifata ingene twovyifatamo n'ingene twobihinyanyura kugira ngo ntibidutume dusubira mu byo twavuyemo canke ibyadushikiye canke ngo duhave turja mu byo kuzura kabuze umugani wawe kuko birashoboka canke duhave turja mu byo kurima ugwire mu mitima gukazigo kakazikira cyangwa ngo duhave
ikibazo tubaje cyo kwibuka ko gira ikimazi abarundi ko tunganywa
n'icyo ngira nshike ibyo byose haba hapfuye bahutu haba hapfuye batutsi cyangwa abandi baba bapfuye abarundi ibyaha biba byakozwe biba bifise ababikoze yaba rero twaba dufise amareta abona neza kahise ingene yo gafatira ko kugira ngo yigishe abarundi ko katosubira kugaruka hanyuma ivuga iti ibyabaye byarabaye ntitubirenza ku ruhu rw'amazi mugabo tubihere ko kugira twubake ku Burundi buzira ibyo byabaye ko bisubira kuba ibi bintu biba bigirwa n'ubutegetsi baba bahutu babapfiriye mu kibanza kanaka baba batutsi bapfiriye ngaha bigizwe n'ubutegetsi bubiha intumbero yo kurema imitima yo kubereka bati ibi byabaye babikoze baragize ikibi kibije tutagomba ko gisubira mu Burundi
ngira ngo bamwe babikora kuko mu myaka iheze bataronsa ko kajyo kukubikora usimurikize iyo nayo
yega nisho nkubwira iyo mvuze ubutegetsi urumva icyo ari cyo ubutegetsi bwa maho ubu babo bubabwiriza simvuze ubu umunsi gusa iyo ababigirwa n'ubutegetsi bati arawo umunsi twe tugira tuwibuke kubera abarundi bapfuye ni benshi kandi n'igihugu cahombye baba bufise ntumbero yo kwigisha abarundi bakamenya ukuri kuvyabaye nkuko yabivuze mugabo uko kuri tugukoresha iki kudufashe kugumana akazi ko kazikira kudufashe gutuma abarundi bihora na canke kudufashe
kwibuka kumaze iminsi guhari kibimba turabona abaduga mu kibimba ibi byo kuri kaminuza y'igihe turabona babigiyemo ibuta dora tubona ingene bigenda mu kivyuka turumvise ingene ubona mwebwe kubganyu arimo akantu kinzigo karimo cyanye n'ibintu
sino cyansho kavuga ko arimo akantu kinzigo kuko nkuko nabivuze cyanye narize yabivuze ababuze ababo ko babibuka n'ibintu bisanzwe mugabo ntivyobura hari abashobora kubigira bagaca mu mutima babona bashobora no kwihora mugihe rero batarose umuntu w'umutegetsi baremeshe avuga ati ibi byabaye tubifatire ko duce du twubaka imitima y'abarundi dufata ingingo zibereye kugira ntibizosubire hanyuma tubone kunywanisha abarundi biciye mu nzira y'ubutungane y'ukwibuka babo bakabagandarira bakabashingura niteka kuko ivyo biri mu byo bita mode de réparation gushumbusha mu gushumbusha rero hari ivyo bakoresha byo by'amafaranga n'ibindi mugahe hari n'ivyo kubaka imitima mode de réparation non financière
je biri muri makenga kubona bikogwa n'iyi migu y'abantu
eh umwe wese abikora
ukwiye nta kuboko kwa leta muri ko murayibona
nta kuboko kwa
niyo makenga muri ko murabona
ayo makenga arakomeye kuko umwe wese arashobora kubifata ukwiye simvuze ko bose babikora kugira bakiri batuma ngo gatima
kazi mutibira shobora gushika
bya byo shobora gushika
niyo makenga mufisi
nakarorero mbere ndaguhe urabona twari tumaze imyaka 40 ni ngahe bavuga ko ubwishanyi bw'72 bamwe bavuga ukabanduku mugabo uwo mwaka twarabonye ko leta yabishizemo aka ukuboko kugira abantu bibuke ibyo bintu batahora bibuka narimo so kuvuga ko ubutegetsi bwa CNDD buvutse uno munsi ariyo nkwerekani leta irashobora kubituma bikogwa nabi yabishizemo akaboko
abantu abantu babuza babo babigize
oya sa babuza babo ibyo turabizi
reka tujye kuri Aloyzi batumwa nayo sizi ko mukitwumva ayo makenga ya tasiyono si bomana ati ko abantu bibuka babo nawe naravuga ati sukuzura kabo zinamba yemeranije namwe ati birakenewe mugabo rero ati uku kuntu ukuboko kwa leta umengo ni kuboneka kugira ngo kubishire hamwe kubitunganya ati niyo makenga mwebwe muvuga kwigalo izi
ubwa mbere urazi no mu bushakashatsi bukogwa ukwibuka kwiza kuba mu buryo butatu hariho kwibuka umuntu ku giti kiwe uwo yabuze akavuga ati jyewe iyo hageze itariki 2026 z'ukwezi kwa kane mwaka w'2025 narabuze uwanjye uwo akamwibuka n'umuryango wiwe iyo ni ukwibuka kwa mbere kwibuka kwa kabiri
ni hamwe n'uburenganzira
bw'umuntu ari we wese hamwe kwibuka kwa kabiri ni hamwe abantu baburiye abantu mu kivunga cyangwa batawe mu kinogo cyangwa batawe mu ruzi bajya hamwe bakavuga bati twebwe no munsi turiko twibuka abanaka na banaka bapfiringa ibyo nubwa kwibuka mu kibano cyangwa mu gifaransa la commémoration communautaire hama rero hariho kwibuka kwa gatatu ariko tashyano yavuze yashimikiye ko rero ibyigwa biboneka bavuga bati ukwibuka kwa leta sikwiza sikwiza kuko leta izoca yamifise inyungu za politike mugabo ikibano gifise inyungu z'ikibano zo kubana neza
kamata nubuki mu mahirwe mu magorwa
urakoze Jean Paul nawe batumire mwariko muraganira nibutse ko kino gice cya mbere twarabiye hamwe uburyo butandukanye bwo kwibuka abahitanywe n'amagume Burundi bwagiye buracamwo igice cya kabiri akaba ari mu kiganiro kizokurikira Jerome Niyonzima nti murabandike mwese mubangi no muvyanyu naho buta
cyari kiganiro ntureka zoza ikiganiro gice hige no hino ibibazo bijanye n'amatora mu Burundi
n'inyifato ibere imbere y'amatora mu matora n'inyuma y'amatora
mugitegurirwa na Studio Ijambo
Ijwi rya Amerika amakuru mu munota umwe na amakuru ya video kuri telefone igendanwa
nayabona nte
biroroshye cyane wohereza ijambo VOA kuri nomero 26656 wiyandikisha
aho naba ndi hose se
Nibyo rwose kuri telefone yawe kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu ni video y'umunota umwe gusa y'inkuru nyamukuru zo muri Afrika
masegonda 60
yego nta handi wayakura uretse ku Ijwi rya Amerika
cuti namwe bakunzi ibiganiro by'Ijwi rya Amerika aha niho tugarukiye ibiganiro byacu muri uyu mwanya kuri mikro mwari kumwe nanje Rosine Munezero washize hamwe ibiganiro ni Fatu Animasi Karara mugira umugoro wa mwiza mwese aho muri